Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika giye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa kane tariki 7 ukwezi kw'11 mwaka 2019 muri kumwe na Frederic Nkundikije. Urundi rw'imigambi itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda MRCD rwemeza ko ingabo z'abarwanyi mu rwi FLN zifise ibirindiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ari izarwo.
Ntituvuga yuko ari FLN igaba ibitero byose mu Rwanda.
Uyu ni Innocent Biruta, icegera c'umunyamabanga mukuru wa MRCD, asobanura ko biteguye guhanira impinduka z'ubutegetsi mu Rwanda. Iyi nkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye inyishu Leta y'u Rwanda yahaye abashinga amateka b'igihugu cy'Ubwongereza. Bari banditse bayisaba kurekura General Rusagara na Colonel Tom Byabagamba. Inkuru yerekeye amakenga ya Agathon Rwasa arongoye umugambwe CNL. Inkuru yamenyesha makuru ane ikinyamakuru iwacu bafunzwe hamwe n'ico urwego rujejwe kugenduza ukuntu inyamakuru n'amaradiyo bita mu Burundi bivuga ko hamwe n'ikiganiro Innocent Biruka, icegera c'umunyamabanga mukuru urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na Leta y'u Rwanda yahaye Ijwi ry'Amerika. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise, umwanya ni wawe.
Murakoze Fred. Tuyahereye mu yavugwa muri CPI. Abashikiriza manza ba sentare mpuzamakungu mpanavyaha y'Irahe kuri uyu munsi wa kane niho bakatira urubanza umukuru w'abahoze barwanya Leta ya Congo Bosco Ntaganda. Inyuma yaho mu ntango z'uyu mwaka yagirijwe ibyaha byo mu ntambara no gufata abakenyezi ku nguvu. Ntaganda agiye gucirirwa igifungo cyo guherayo ku byaha yagirizwa ko yarongoye ubwicanyi mu gice gitunze ubutare mu ntara ya Ituri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu myaka ya 2002 na 2003. Uwo mugabo w'imyaka 46 afise amavuko yo mu Rwanda yabaye uwa mbere yagiriwe n'ivyaha byo kugira abaja abakenyezi mu kubasambanya igihe yacirirwa urubanza na CPI mu kwezi kw'indwi. Muri CPI kandi yo sentare ivuga ko ifise amakuru yahari Saif al-Islam al-Qaddafi, numwe mu bahungu ba Muammar Qaddafi, hamwe n'abandi banyalibiya babiri bagirizwa ivyaha byo mu ntambara. Fatou Bensouda, umushikiriza manza mukuru wa CPI, yabishikirije akanama ka unikajejwe amahoro n'umutekano ku isi ejo ku munsi wa gatatu. Abantu batatu baronderwa ni na CPI ku vyaha byo mu ntambara birimwo ubwicanyi, ukuboreza igufa, hamwe n'ivyaha byo guhotera ikiremwa muntu n'ibindi nk'uko bishikirizwa na Bensouda. Bamwe mu bagize akanama kaonikajejwe umutekano ku isi bavuga ko bababazwa n'uko abo bagabo batatu kugeza ubu bacidegembya. Ububirigi bwo busaba ko bafatirwa ibihano n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Muri Afrika kandi igitero ku mamodokari yari atwaye abakozi b'ikompanyi y'Abanyekanada icukura ubutare muri Burkina Faso cyahitanye abantu 37, abandi 60 barakomereka ejo ku munsi wa gatatu. Byashikirijwe na buramatari w'intara yo mu buseruko icyo gitero cyabereyemo. Kibaye igitero kigira gatatu kigabwe n'abakora iterabwoba kuri iyo kompanyi Semafo mu mezi 15 mu gihugu cya Burkina Faso. Burkina Faso ni igihugu gikenye kandi gifise ibibazo bya politike mu karere ka Sahel. Abasirikare bayo nta bikoresho bya gisirikare bigezweho bafise kandi nta myimenyerezo ya gisirikare ikwiye bafise. Ibitero byaba bikorwa mu mihana y'abantu, imitego yo mu mabarabara hamwe na bombe ziterwa n'abiyahuzi bimaze guhitana abantu barenga 630 muri icyo gihugu nk'uko bishikirizwa n'iturukanzo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP. Hano muri Amerika, umukuru wa komite y'inama nshingamateka ijejwe iperereza yashikirije ko guhera mu ndwiza Abanyamerika bazokumviriza ku mugaragaro bamwe mu vyabona mu matohoza ariko arakorwa ku vyagirizwa Perezida Donald Trump. Adam Schiff ayirongoye yashikirije ko iyo komite izokumviriza ku munsi wa gatatu w'indwiza Bill Taylor numudiplomati wa Amerika muri Ukraine uundi azo kumvirizwa uwo munsi ni George Kent icegera cy'umunyamabanga ajejwe uburaya na Asia mu bushikiranganje bw'imigenderanire n'amakungu ya Amerika. Schiff yavuze ko Mari Yovanovich yahoze ari ambasaderi wa Amerika nawe muri Ukraine nawe akazokumvirizwa ku munsi wa gatanu w'indwiza nyene. Bose kwari batatu baramaze kumvirizwa n'iyo komite, ariko byabaye mu mwiherero. Ni kuvyaha Perezida Trump yoba yagirizwa ko yarenze amategeko bishobora mu gihe byo mwagira ashobora no gukurwa ku butegetsi. Muri Amerika kandi abakenyezi babiri b'Abanyamerika bafise amamuko muri Somalia baratsindiye intebe mu nama z'ibisagara mu mareta Minnesota na Maine, amareta arimwo ibitigiri binini by'Abanyafrika. Mu matora yabaye ku munsi wa kabiri, Nadia Mohamed yatowe mu gace ka St. Louis Park mu gisagara ca Minneapolis mu ntara ya Minnesota. Saifa nawe Khalid yatowe mu gisagara ca Lewiston ni muri leta ya Maine. Bose ni abo mu mugambwe w'abademokrate kandi n'abayisilamu, kandi bazoba babaye abimukira b'abanyesomaliya batowe guserukira ibisagara. Leta ya Minnesota niyo leta yo muri Leta Zunze za Amerika ibamwe ibitigiri binini by'abanyesomaliya mu mwaka wa 2018. Uwundi munyasomaliya azwi ku izina rya Ilhan Omar yaratowe mu nama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Urakoze yaruzi ku makuru heje kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumarabandanya kumviriza radio Hijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda, inkuruza mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Leta y'u Rwanda ivuga kwivanga mu ngingo z'ubutungane. Iyi ni inyishu ngufi u Rwanda rwashikirije abadepite batandatu b'Abongereza bari bandikiye Perezida Paul Kagame w'u Rwanda bamusaba kurekura bamwe mu bantu bapfunzwe. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda, Claude Ganza Munyamagana, niwe agiye kudushikiriza inkuru.
Guverinema y'u Rwanda yandikiye abadepite b'Abongereza bari baherutse gusaba Perezida Paul Kagame kurekura General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba. Aba bombi bakatiwe n'urukiko rwa gisirikare mu kwezi kwa gatatu kwa 2016 igifungo cy'imyaka 20 kuri General Frank Rusagara na 21 kuri Colonel Tom Byabagamba, rumaze kubahamya ibyaha birimo gukwirakwiza impuha zigamije kwangisha rubanda ubutegetsi buriho no kugambirira guteza imidugararo muri rubanda, hakiyongeraho no kwamburwa impeta zose za gisirikare. Guverinema y'u Rwanda ivuga ko umwanzuro abadepite bashingiyeho yuko aba bagabo bombi bafunzwe binyuranyije n'amategeko ubwawo ukemangwa, kuko bakoze raporo yanaje kwemezwa na ONU batigeze basaba u Rwanda kugira icyo ruvugaho. U Rwanda ruvuga kandi ko kugeza ku itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri 2018 ubwo ONU yemezaga raporo yabunganira abaregwa bari batarakatirwa. Minisitiri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya Leta Johnson Businge yavuze ko General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba bajuririye igihano bahawe, bityo kuna n'ubu rubanza rwabo rutarapfundikirwa kuko ruri mu rukiko rw'ubujurire. Minisitiri Businge avuga ko mu mategeko y'u Rwanda ntaho guverinema yivanga mu manza nshinjabyaha, uretse gusa igihe yabisabwa hisunzwe amategeko n'inzira ziboneye, ariko ko bitaba bikwiye ku butegetsi nyubahiriza tegeko bugira icyo buvuga, bukora cyangwa busaba ko bikorwa mu buryo runaka ku manza inkiko zitarafataho icyemezo cya nyuma nk'uko abadepite babisabye. Ibi bikozwe ngo byaba ari ukwivanga mu mikorere y'urwego rw'ubucamanza kandi rwigenga. Ministri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya Leta y'u Rwanda Businge Johnston avuga yuko amategeko y'u Rwanda atanga amahirwe yo gusaba umukuru w'igihugu imbabazi, kandi ko General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba nabo bemerewe kuzisaba mu nzira amategeko abiteganyamo. Nibutse ko ibaruwa risubiza y'abadepite batandatu barangajwe imbere na Baroness de Souza wigeze kuyobora inteko nkenguzamateka y'Ubwongereza, boherereje Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bamugaragariza ko batewe impungenge no kubona General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba bakomeje gufungwa. Muri iyo baruwa bibukije umukuru w'igihugu ko abo bagabo bombi bahesheje u Rwanda ishema mu mirimo bakoze.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255 4 rimwe kabiri ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Agatongo asa umukuru umugambwe CNL utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi avuga ko hari umugambi w'ubutegetsi wo kumwagiriza ko afise abagwanyi bitwaje ibigwanisho mu gihugu. Yemeza kwazi aho amanama abera kandi ku mugambi unyegeje inyuma ariko mufunga no gufuta umugambwe CNL mu kiganiro hari Ijwi rya Amerika asigura ko hari imipira irenga ibihumbi bitatu izo kwambikwa abantu bazitirirwa abagwanyi biwe. Inkuru ya Eloge Burikaneza umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Umukuru w'umugambwe CNL akaba n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi yemeza ko afite amakuru y'ukwizerwa ko kuva mu ntango z'ukwezi kwa cumi na rimwe hari inama z'ubutavana ko zigamije kurementaniza umugambwe wiwe. Agatongwasa
hariho ubundi bubisha rero buri kuburategurwa ubisha bwo kurondera kurementaniriza umugambwe CNL yuko ufite abagwanyi n'ibigwanisho. Ibyemezo birahari kuko amanama ba ahantu abantu babona nk'ubara rukuru cyane rw'amanama kuva itariki ya mbere y'uko kwezi abantu ntibasiba mu nama. Hari nk'abantu bo mu ntwaro ngaha muri Bujumbura rirare, hari nk'abatwara imigambwe imwe imwe iri ngaha i Bujumbura.
Rwasa avuga ko hari imyambaro ibihumbi igizwe n'imipira n'inkofero imaze gukorwa ifite ibimenyetso by'umugambwe wiwe mu ntumbero yo kuzoyambika abantu bahawe ibirwanisho bakaziyita abayoboke bawo. Asigura ko umugambi nyamukuru ari uwo guca yagirizwa ko afite abagwanyi atabwe mu mvuto imbere y'uko umugambwe CNL nawe ufutwa. Iyo myambaro amenyesha kwikorerwa muri amwe mu maimprimeri ari mu gisagara cya Bujumbura.
Niyo hakorewe imipira irenga ibihumbi bitatu n'inkofero zishika ibihumbi bibiri. Iyo mipira bashyize ku ifoto y'iwanje bandika ko ngo CNL inyankamugayo. Mugabo iyo mipira iratandukanye n'imipira dusanzwe dukoresha. Iyo mipira irera, twebwe nta mipira dukoresha iri ku ifoto y'umuntu. Icyo bitumbereye ni uko ngo bazoyiha abantu bamwe bamwe bimbonera kure n'abandi b'imyubirindi migambwe bacuditse bakabahana n'impuzu za gisirikare ibigwanisho hamwe bagaca bagira umusako igihugu cyose hanyuma bikitwa yuko abo bantu ari abagwanyi ngo bagwasa. Jewe nkacashirwa mu mvuto umugambwe nabo bakawufuta. Aho ni ibintu bigeze. Hari n'abantu rero bariko bararondegwa n'ako kagwe kizo nkorabara. Abo bantu babwirizwa kuba bavuye mu nzira bitarenze indwi zibiri. Cyo kimini iryo rementanya yagiye mipira kuko amatwasumira ejo barangije inama imipira imwe imwe baci batangura kuja kuyijyana hirya no hino iwagwiriza kuja kuyiha abantu. Abantu rero urumva ni abantu b'indongozi mu mugambwe CNL umunyamabanga mukuru n'abandi mugabo ahantu remesha abarundi n'abarundi kazi yuko ivyo ntacyo bazoshikako. Ibuye ryose rutse n'igice isuka twamaze kubimenya. Iyo imprimeri turashaka kumenya abanyeneyo turashaka no kuidentifya aboba bafise icyo kiraka. Siyo yihaye ikiraka, hari abayihaye komande kuko yaba n'iryo hinguriro. Ibyo bintu biri kubirako ngo bizoritose kaza bizoriha izina ribi bizoba agatukisha kuri ryo kuko ugiye gukora ibintu biza kuza guhungabanya umutekano w'igihugu na wewe ntiwokwera.
Mu ntara zimwe zimwe z'u Burundi harabanywanyi ba CNL bamaze gufatwa bagirizwa gutungirwa nisho badafitiye uruhusha. Batatu nabo mu ntara ya Karusi hagati na hagati hashira ubuseruko bw'igihugu bakaba ari indongozi mu makomine. Uheruka gufatwa vuba n'umunyamabanga wa CNL muri komine Buhiga iyo ntara nyene hari ku itariki ya 16 kwezi guheze yagirijwe gutunga grenade n'imyambaro y'igipolisi yasanzwe mu rugo iwe habanje kubisakwa. Rwasamenyesha ko izo vyagije bitagira ifatiro.
Buhiga twaramenye yuko grenade bavuga yuko umuntu yitwa ko yafatiwe iwe naho nyene ntabasanze mu nzu ntariyo basanze ku musaya w'inzu iyo bari bagiye kubihamba hijya kuru bego iparasere n'iyindi. Iyo grenade amatwa dusumira ngo bayikuye ku musuzo ofisi mu gisirikare ahantu bita mu ishanga muri komine Buhiga bamubwira yuko ariyo bagiye kwigishiriza ko abapolisi. Urumva n'uyu munsi rero iyo grenade ubu nawe bayimubajije mu gisirikare sinzi ko byo morohera kuyironka kuko yitwa yuko ari iki icagirizi imbere y'ubutungane. Urumva rero hariho ibi bintu rero biko biraba rero by'amaremenanya hirya no hino hariho ubwo bubisha bwo gusambura amapermanence hariho n'ibyo bindi kuvuga rero ngo kugira pi publicite oya namba abatware nibibuke yuko uburundi ari rw'abarundi bose uburundi si ubw'umugambwe uyu canye uriya
agatorwa sa nta mazina yabari ko akora ico yiseme ntanyarigamije kumufunga no gufuta umugambwe wibashikiriza mugabo yemanga ko hari kandi bibaye ngombwa bibashira habona ijwi rya Amerika ryacaronde bushikanganje bw'intware yo hagati bujejwe itunganywa y'imigambwe mu Burundi hamwe n'inzego z'umutekano kugira abagire ico bashikirije kuri no vyagirije ivyo mukuru w'umugambwe Senere akaba n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga mateka y'u Burundi eroje buri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta y'u Rwanda MRCD ejo ku munsi wa gatatu rwakoresheje ikiganiro kigenewe amenshi abakuru i Bruxelles mu Bubiligi. Abayobozi barwo barongeye kugaragaza ko baharanira guhindura ubutegetsi mu Rwanda kandi bemeza ko ingabo za FLN Force de Libération Nationale ari izarwo. Innocent Biruka icegera c'umunyamabanga mukuru wa MRCD mu kiganiro yagiranye na Venuste Nshimiyimana.
Twebwe turi umuryango nyarwanda witwa MRCD rwose tukaba dufite n'abasore n'inkumi bari kumwe bitwa FLN biyemeje mu buryo bwo kwirengera bwo kubwira Kagame yuko izo ngufu arata nabo bashobora kuba bazibona kuri ingufu z'abaturarwanda.
Kuva uyu munsi nimba numva neza nk'uko umaze kubivuga muremera ko ari mwebwe mufite ziriya ngabo za FLN zivugwa yuko zigaba ibitero mu Rwanda zikica abantu.
Nituvuga yuko ari FLN igaba ibitero byose mu Rwanda kuko mu Rwanda habaye byinshi iragumbise nk'ibyabereye mu majyaruguru ubushize hari inkurikizi zabaye hari abahamagawe na za ribu ze babazangira ngo bumvise bigeze bumva twe batuvugamo twebwe rero turagira ngo tubwire abo bose ku isaha yageze yo kwirenga
abo banyarwanda baba bayege nibo nshaka kumva. U Rwanda rutuwe na miliyoni hafi 12. Mu Rwanda bahatuye bafite umutekano uyo abo bahungu banyu yenda batagiye kubadurumbanya ntabwo sinumva yivuga ngo abanyarwanda nda ubushaka kuvuga
impungenge abanyarwanda barazifite nyinshi ngira ngo urazi ibyegeranyo byagiye bisohoka hanyuma rero iyo wumvise noneho amaganya y'abanyarwanda ku maradiyo abanyarwanda basigaye batinyuka bakavuga nahoze numva ejo bundi umugabo witwa Barafinda se kikubu si umusazi ahubwo usarakwe ni kwiza kuko avuka
igenda ndashaka kukubaza kubyerekeranye na FLN nibyo bitera umuvuga mukora murareba mugasanga u Rwanda magingwa yaho rugeze rukeneye ibyo bitero urebye aho rwavuye naho rugeze rwiyubaka.
U Rwanda rero aho rwavuye ngira ngo nkubwire yuko u Rwanda twabisobanuye nabyo ntabwo aho rwavuye ari habi nkaho rugeze ubu ntahejo rushobora kuzaba ruri
ntabwo biruka. Aho u Rwanda rwavuye ntabwo ari habi rwaravuye mu icuraburindi abantu bagapfa bakangana kuriya aho u Rwanda rwavuye ntabwo ari habi.
Twebwe turafata iriya gahunda ya FPR yose yatangiye mu kwa 10 muri 90 tukageza muri 1994.
Ariko nitwandika amateka biruka ubu ngubu turi muri 2019 u Rwanda aho rugeze ubu ngubu nkamwe ndakubaza iyo muvuga muti twebwe turi mu ishyaka rirwanya ubutegetsi rishaka kuhindura ibintu ni iki kintu muzazana u Rwanda rudafite muzabihinduza agakundi k'abanyabufindo?
oya nituzabihinduza gakoni kabanyabufindo aya mu majyambere uvuga n'uwo mutekano usobanurwa cyane cyane n'abari ku gutegeka nibo babona amagambo yo kusobanura kuko bazi neza ko bahaye ijambo Rwanda iyo hasi abanyarwanda yabivuga ku
aha abanyarwanda se badahabwa ijambo ni hehe
ibyiza bikorwa nyine mu rwego rwo kwerekana nyine ko bikorwa ariko hari abandi bari mu gikari kinini cyane kirimo abanyarwanda barenga 90% badafite ijambo biravugwa uzagiye wumva ibivugirwa n'abantu bari mu magereza ibyo Ingabire atinyuka akavuga
ahubwo se uwo Ingabire uvuga uko ibyo avuga abivuga yicayiwe kutigeze wumva bamufashe ngo bamwishe bamufunze
Ingabire afite igihagararo yubatse Ingabire yaratinyutse n'umukobwa w'i Rwanda
none mwebwe kuki mudatinyuka ngo mujye
bamushize no mu gihome
aho uriya numukobwa w'umunyarwanda nawe uri umugabo w'umunyarwanda kuki wowe utagenda ngo wubake izina ukore politiki mu Rwanda icyo gihome bakigushyire mu gisohokemo ariko none uhugira uburenganzira bwo kuvuga nk'umugabo hari nabandi bafunzwe kandi barasohoka baragororwa bajya mu mirimo barongera bahabwa imirimo ya leta kandi bayikora neza kuki ibyo ngibyo mwebwe mutabikora mugahitamo gusa kuvuga ngo tuzagenda ku ruhembe rw'umuheto
reka ngerageze kubabwiza ukuri wenda umpa ijambo kuri ijwi rya Amerika ukuriye forum ijambo mbabwiza ukuri hanyuma nimbo n'inzira nzagenda mbabwire no kumuharura
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ingende hano Kampala Uganda
Jende mjitakala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Mukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkunziza yasuzereye umwiherero wa nyuma wa leta yiwe yibutsa abarundi kuza musubirira afise amahirwe yo gukomeza aho ibikorwa by'amajambere byari bigeze mu gihugu umwiherero warumaze iminsi ibiri ubera igitega ku murwa mukuru wa politika inkuru yateguwe n'ijwi y'Amerika n'abanywanyi baryo mu Burundi tuyishikirizwa n'umumensha makuru wacu ari mu Rwanda Desire Atuimana
Uwo mwiherero wa leta y'u Burundi warumaze iminsi ibiri ubera ku murwa mukuru wa politiki Gitega urongwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi no gusozera ikiringo Petero Nkurunziza yari yaratorewe kuva mu mwaka 2015 Prosper Ntagwamiye umuvugizi akaba n'umunyamanga mukuru wa leta y'u Burundi yabishikirije mu isozegwa ry'uwo mwihwezo
uyu mwiherero novuga ko ari umwiherero udasanzwe kuko n'umwiherero uje usozera ikiringo cyo kuva mu 2015 gushika mu 2020 murazi yuko twimirije amatora mu mwaka uza uyu mwiherero rero warukura bimwene ibikorwa byagenze kuri iyo myaka 25 urumva bari mu mwiherero udasanzwe kwarukurabira hamwe imigambi yari yarafashwe iki kiringo gitanguye imigambi yashoboye gukogwa yagoranye hanyuma n'ukuraba imigambi yokogwa muri aya mezi asigaye
hari kidasanzwe cashikirijwe muri uwo mwihwezo nkuko uwavugira leta bishikiriza ntaho gwamye yavuga nkibijanye n'imigambi izo bandanyirangurwa kugeza ikiringo kirangiye munyamahanga mukuru wa leta ntibagiye kuvuga ko umukuru w'igihugu asaba abagize leta kutadehukirwa mu minsi ya nyuma leta isigaje
ariko rero ikintu novuga kindi kidasanzwe muri umwiherero wabaye nukubera muri uyu mwiherero abashikiranganje bagiye barashikiriza ibikorwa babona yuko ko muri amezi asigaye bitazoba birahera biri mu byo bazoshikiriza n'abazobakorera mu ngata aho rero wari nk'umwihwezo ahanini w'ibikorwa vyejo nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaratanze impanuro nyinshi cyane impanuro z'umuvyeyi impanuro za sebarundi yarasavye abitavye uwo mwiherero yuko batogira wa mugani w'umwana urazi yuko impembo y'umwana ipfira mu magodoka yavuze yuko si imisi mike isigaye boca badebukirwa bagakora nabi kugira ngo abazo bakorera mu ngata bazosange ibintu bimeze neza mu kirundi novuga nti bazoshike bamena umushike ahubwo bazosange ari ubusize.
Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yibukije abashikiranganje ko naho batazoba bakiri muri ayo mabanga igihugu kizoguma kibakene. Prosper Ntahogwamiye amenyesha ko President Nkurunziza yishimira ivyaranguwe na leta yiwe.
N'ubu rero babandanya ababyeyi ntibaraba imigambwe bakomokamwo, ntibaraba intara bakomokamwo, ntibaraba n'amashengero basengeramwo, bumve ko ari ababyeyi. Hama babwira yuko iteka ryabo ubu bafise no muri kazoza rivana n'ukuntu bakoze. Acababwira ko igihugu kiri kumwe nabo, yanatwibukije ibisa na wa mugani w'ikirundi bavuga yuko igiti cyiswe ingoma kidacanwa. Nuko rero iryo teka rero Imana yabateye barigendere babandanye bakorera igihugu kizoguma kibikorako, ko nawe nyene azoguma ni hafi yawe mu mabanga nawe nyene azobandanya gukora. Hanyuma rero yahejeje atanga amanota muri rusangi, rero cavuyemo nimba mukeneye kumva ukuntu yabigeze akabigeranura. Muri rusangi yashitanze amanota 95% ku ijana ku bikorwa iyi leta yarongoye kuva mu 2015 bariko mu bikorwa bakoranye.
Bitekanijwe ko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza azobisikanya n'umukuru w'igihugu mushasha mu kwezi kw'indwi mu mwaka uza. Uwo nawe azoba yatowe mu matora yo kugenekereza rya 20 kwezi kwa gatanu umwaka w'2022. Ayo matora y'umukuru w'igihugu akazobera rimwe n'ay'abahanuzi b'amakomine hamwe n'ay'abashingamateka.
Shuti mwese mkundi radio hizgu ya Amerika ya bigano tuwa teguri mwaka kanya bigano kingaha. Tupone hiyo kandi ya kanya kukushini na engineer. Yadufashe mungi ya bugizi uma mwina fasile yadufashe kukiranya bigano ya tuwa teguri. Kwa mikro mwari kumwana Frederike Mundikije. Ama kuru na yu mwashikirijwa na Aloisa Bigirimana. Mwaka kote kutega matukui. Tulabi furije ama haro numusi mwiza.
Choco, 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 choco Leadership Afro Nation Toronto. Diane Biha, la princesse.